Y This Week in America. Kaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu.
Ibyigwa biheruka byerekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane.
Uwo ni Arthur Rushemeza, umuhinga w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bishinzwe iterambere PNUD ku rwego rw'u Burundi, avuga ku bukene bwugarije igihugu cy'u Burundi. Ubwato bw'inkwano bwa Amerika bwariko buhenzura amazi mu kigobe cy'Abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'inkwano bw'igihugu cya Iran.
Naho mu burasirazuba bwo hagati, uyu munsi leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashyizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu bazaga gusura ubutaka butagatifu.
Tundu Lissu, umushingamateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania, yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afitiye umukuru w'igihugu John Magufuli.
Mu gihugu cy'Ubugande kandi Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma, ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu banya Uganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu.
Aya makuru hamwe n'andi abateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Jared Kushner, umukwe wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akongera akaba ari umuhanuzi mukuru wiwe, yishuye mu mwiherero n'umusizi ku wa kabiri ibibazo by'umugwi ujejwe ibibazo bijanye n'iperereza mu nama nshinga amateka ya Amerika. Ivyo biri mwitohoza akuvuga ko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze, igihe yinjira mu kibanza yabarizwamo ivyo bibazo, Kushner yariko aramwenyura. Yamara ntiyavuganye n'abamenyesha makuru. Yishuye ku munsi wa mbere ibibazo by'abagize umugwi w'inama nkenguza amateka ujejwe ibibazo bijanye n'iperereza mu mwiherero. Yarahakanye ku mugaragaro ko we canke uwundi wari we wese yari mu bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Trump yoba yaravuganye n'abaserukire Burusiya mu buryo ubwo aribwo bwose budatumbereye, haba imbere cyangwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze muri Amerika. Perezida Trump yakoresheje urubuga Twitter uno munsi wa kabiri kugira yerekane ko ashimishijwe n'ivyo Jared Kushner yashikirije ku munsi wa mbere.
Twerekeje no mu burasirazuba bwo hagati, uyu munsi leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashyizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu. Icyumweru cyari kimaze kurenga Abanyapalestine bigaragambiriza ku butaka butagatifu mu mujyi wa Yerusalemu kubera uburyo bushya bwo gusaka bwari bwarashyizweho. Uburyo ntibwari bwishimiwe na gato n'abayisilamu bakomoka muri Palestine. Lami Hamdala, minisitiri w'intebe wa Palestine, nawe yari yarahamagariye abayisilamu gukomeza kubyamagana ndetse bagakomeza gusengera hanze mu kibuga aho kwinjiramo imbere. Ku bufatanye bwa Amerika, ambasaderi David Friedman yabashije guhuza impande zombi. Israeli yemera gukuraho ubwo buryo yari yaratangije kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi nyuma y'uko abiyahuzi baharasiye abapolisi bayo babiri. Gusa nubwo byakuweho, imyigaragambyo yo iracyakomeje kuko nubundi Israeli yashyizeho za kamera muri buri gace kose k'ubutaka abayisilamu bifuza ko nazo zakurwaho ngo kuko zibangamiye ubwisanzure mu masengesho yabo.
Kwene nkuru yo mu mahanga, ubwato bw'inkwano bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwariko bugenzura amazi yo mu kigobe cy'Abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'inkwano bwa Iran. Ivyo inyuma yo kubwa bwato bwegereye cyane ubwato bwa Amerika. Ivyo vyemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe rwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no Moscow kabiri. Ubwo bwato bw'inkwano bwa Amerika bwitwa the USS Thunderbird bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'igihugu cya Iran inyuma y'ubwo bwato bwegereye ubwato USS Thunderbird imetero 140 bufise umuvuduko munini. Izo nsoro zakoreshejwe nk'uburyo bwa nyuma inyuma y'uko ubwato bw'igihugu cya Iran bwanse kwishura ku kamo gatewe kuri radio n'ibindi bimenyetso bikoresha by'ubwato bwa Amerika. umutegetsi wa mushikiranganje ujeje kwivuna balance wa Amerika avuga kwa gasomboroso ka Iran atakindi gakora atari gutuma ibintu bishobora kuvamo isanganya mu bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri, impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya Libya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu. Aya masezerano yasinyiwe imbere y'umuhuza Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa. Nkuko bitangazwa n'ibiro bya perezida w'u Bufaransa ku gicamunsi cya none, nibwo minisitiri w'intebe wa Libya Fayez al-Sarraj ndetse na Khalifa Haftar batavuga rumwe bahuye na perezida Macron. Ku murongo w'ibyigwa hari uguhagarika intambara no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu buryo bwa vuba. Aba bagabo baherukaga guhura mu kwezi kwa gatanu i Abu Dhabi nyuma y'umwaka n'igice batavugana. Libya yagiye ivugwamo imvururu za hato na hato kuva mu mwaka w'2011 nyuma y'ihirikwa ku butegetsi ry'uwari perezida Muhammar Gaddafi. Icyo gihe cyose uruhande rwa Haftar rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwagiye rugaragaza kutemeranya n'umuryango w'abibumbye rushinja gushyigikira ubutegetsi bwa Fayez al-Sarraj.
Tundu Lissu umushingamateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yagirizwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afite umukuru w'igihugu John Magufuli mu kumwita ko n'umutegetsi atwaza agahotoro. Tundu Lissu ayoboye abatavuga rumwe na leta mu nama nshingamateka, akaba ayoboye urwego rw'abashingwamanza muri Tanzania, yahagaritswe mu ndwi iheze. Ivyo inyuma yuko ahaye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yanebaguye perezida Magufuli yongera ridoga ku bwoba buri mu gihugu cyose. Inyuma yuko yitavye sentare ku munsi wa mbere, Lissu yasubijwe mu munyororo imbere yuko hafatwa ingingo ku munsi wa kane kuvita yasavye byo kurekurwa atanze ingwate. Lissu yagirizwa ko yakoresheje amajambo ashobora gutera urwango rufatiye ku bwoko. Lissu yari aherekejwe n'abashingomanza bagera kuri 20 yarahakanye ivyaha yagirizwa igihe yaseruka muri sentare ku munsi wa mbere. Ivyatangajwe na Tundu Lissu n'ifungwa ryiwe bibaye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera ku buyobozi bukoresha igikenye bwa perezida Magufuli.
Tukiri muri Afrika kandi, Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma, ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu Banya-Uganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Ubusanzwe ingingo y'102 mu Itegeko Nshinga rya Uganda ivuga ko uwiyamamariza kuba perezida agomba kuba ari hagati y'imyaka 35 ndetse na 75 y'amavuko. Ibi bisobanura neza ko perezida Yoweri Museveni wavutse mu mwaka w'1994 uzaba afite imyaka 76 mu mwaka w'2021 atazemererwa kwiyamamaza. Muri uwo mwaka nibwo Uganda izakoresha andi matora y'umukuru w'igihugu. Gusa nubwo icyifuzo cyo guhindura iyi ngingo kitaragezwa imbere y'inteko, abaturage batangiye kugaragaza ko batabishaka ndetse batangiye no kwihanangiriza abadepite. Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi bwana David Abala avuga ko abatangiye gutukwa n'abaturage bemeza ko hari abadepite bamaze kwishyurwa amadolari arenga 100,000 ngo bazahindure iyi ngingo. Iyi ngingo iramutse ihinduwe ishobora kuzateza imvururu muri iki gihugu, abaturage badahwema kugaragaza ko bashaka impinduka z'ubutegetsi bwa Museveni. Uyu mugabo usa nk'utanafite gahunda yo kurekura ubutegetsi ayobora Uganda kuva mu mwaka w'1986 Fidel.
Urakoze kuyina inkuru yerekeye Afrika. Abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike byagizwe n'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashize no munsi wa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali. Ibyo bitangazwa n'abajeje umutekano muri ako karere. Umutegetsi wo muri ako karere avuga ko ibyo bitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Abagize ibyo bitero bashobora kuba ari abagira iterabwoba bagendera ku mapikipiki. Abasirikare n'igipolisi bararungiswe muri ako karere uno munsi kwa kabiri. Uburaruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'ibihugu bya Mali na Niger na karere kageramewe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2015. Mu kwezi kwa gatatu, igikorwa cya gisirikare ahitwa Petega cyatumye umukuru w'abagira iterabwoba Aruna Diko yicwa. Ababa mu karere ko mu buraruko bwa Burkina Faso babayeho mu bwoba bwinshi kubera ibitero bitari bike byahitanye abasivile n'abasirikare batari bake. Pe programa zacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika muwandanya kuzikwirikiranira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2.
Mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook ni radio yacu mu ijambo rimwe, ndetse no kuri WhatsApp radio yacu voa@akadomo.com. Amakuru yacu yo mu karere, reka tuyahere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda irahakana ko haba hari umuntu waguye mu gikorwa cyo gusenya inyubako ya hoteli Top Tower imaze ibyumweru bibiri isenywe. Ni nyuma y'ibyatangajwe na ambasaderi w'umuryango w'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi, Michael Ryan. Umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali niwe wadukurikirana iyi nkuru.
Intandaro y'amagambo avuguruzanya yaturutse ku butumwa bwa Twitter bwoherejwe n'uhagarariye umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi mu Rwanda. Ku rukuta rwe rwa Twitter, ambasaderi Michael Ryan yanditse anenga ibikorwa byo gusenya hoteli ya Top Tower. Yagize ati "Igikorwa kigayitse cyo gusenya inyubako ya Top Tower yegeranye n'urugo rw'uhagarariye ibihugu by'Iburayi mu Rwanda cyahitanye urukuta rw'inyubako ye ndetse kinahitana umuntu." Iyi nyandiko yasubijwe n'abantu benshi banyuranye barimo abayobozi bo hejuru ba leta barimo ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge nabasubiza avuga ko ibyavuzwe na ambasaderi Ryan bitarimo ukuri. Kuri Twitter ye, ministre Businge yasabye ambasaderi Michael Ryan kuvuguruza ibyo yanditse akananyomoza iby'urupfu rw'umuntu yatangaje avuga ko nta muntu wigeze agwa muri kiriya gikorwa. Mu byumweru bibiri bishize iyi nzu nibwo yatangiye gusenywa kugeza ubu ntiragera hasi yose ariko gasongero kayo kamaze kugwa. Umujyi wa Kigali wari wasohoye itangazo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 risobanura ko iyi nzu isenywe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera mu gice iyi hoteli Top Tower iherereyemo ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Iki gice cy'umujyi kigaragara bamaze akomeye nka Convention Center ndetse n'inzu Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ikoreramo iri hafi yawo. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubako ya Top Tower gifashwe nyuma yaho beneyo bananiwe kuyihuza n'imyubakire yifuzwa mu gace iherereyemo. Gusa iyi nyubako isenywe yari imaze igihe ifunzwe, yari ihagaritswe n'umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe mu buryo budakomeye bushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abayigana n'abayikoreramo. Kuva iyi nzu yatangira gusenywa, nta bantu begeraho icyo gikorwa kibera kuko hagoswe n'amabati akikije iyo nzu. Cyakora uri inyuma ashobora kubona ivumbi ritumuka. Kugeza ubu nyiri iyi hoteli nta kintu na kimwe yigeze atangaza ku ihirikwa ry'inzu ye. Hotel Top Tower ibaye inzu ya kabiri ihiritswe mu mujyi wa Kigali nyuma y'indi nyubako y'umunyemara Sina Paul Rwigara yashenywe mu myaka ibiri ishize. Umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe idafite ibyangombwa bisabwa. Izindi nzu zirimo gusenywa mu mujyi wa Kigali zo zisenywa na ba nyirazo mu rwego rwo gukurikiza igishushanyo mbonera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Reka tugushimire Asumta Kaboyi. Dukomereze mu Rwanda kandi kuri uyu wa kabiri, umucamanza w'urukiko rukuru yapfundikiye urubanza ubushinjacyaha burigamo Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide byibasiye inyokomuntu. Mbarushimana n'ubwunganizi basoje basaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha maze umucamanza akazamugira umwere. Ni mu gihe mu ntangiro z'uyu mwaka ubushinjacyaha bwamusabiye kumuhamya ibyaha byose rumurega rukazamuhanisha igifungo cya burundu. Eric Bagirubusa, umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda, yadukurikiranye iyi nkuru.
Ku munsi wa nyuma wabo bagira icyo bavuga ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha burega bwa Emmanuel Mbarushimana, abahagarara inyungu z'ubutabera bafashe umwanya munini bibanda ku bikorwa bigize ibyo byaha birimo ibyo gushinga amabariyeri nk'iyo mu ndatemwe ubushinjacyaha buvuga ko yicirwaga Abatutsi, ibitero byo ku musozi wa Kabuye n'ibikorwa byo kuyobora amanama yateguraga genocide ubushinjacyaha burega Mbarushimana. Maitre Christophe Twagirayezu yashimangira urukiko ko igihe ruzaba rusesengura imikirize y'urubanza ruzasanga nta gikorwa na kimwe kidashidikanywaho. Yavuze ko byose bishingiye ku mvugo z'abatangamakuru n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Yavuze ko buri mvugo y'umutangabuhamya ifite indi yivuguruza aho umwe agenda yivuguruza ubwe, ubundi akavuguruzwa na bagenzi be ku bikorwa bimwe. Yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko koko Mbarushimana yagaragaye mu nama zacuraga umugambi wo gukora genocide. Maitre Twagirayezu yaburaniye uregwa avuga ko na mbere ya genocide nta rwango yari yarigeze agaragariza ubwoko bw'Abatutsi, ko yari yarabashatsemo kandi ko byagaragaye ko no kwa Mbarushimana interahamwe zahateye zishaka kwica Abatutsi yari yahishe. Kuri we nk'uko bakunze kubivuga ibyo byose bigaragaza ko ubushinjacyaha bwareze Mbarushimana bumwitiranya n'undi muntu kuko bavuga ko yari umugenzuzi w'amashuri igihe Jenoside yabaga mu gihe uwo burega yari amaze imyaka ibiri atagikora ako kazi. Mu mvugo yumvikanisha ukwiyoroshya gukomeye imbere y'umucamanza Maitre Twagirayezu yagize ati: "Nyakubahwa Perezida w'iburanisha, umucamanza mukuru aba ari mu mwanya w'Imana. Nk'umucamanza mukuru kandi twizeye ko Imana izabibafasha mu muzatera intambwe murebe n'ibyo ababuranyi bombi batagezeho." Ati: "Dukurikije ibimenyetso bigaragara dusanga Mbarushimana yagirwa umwere." Imvugo y'uyu munyamategeko ku bimenyetso by'ubushinjacyaha ntiri kure ya mugenzi we Maitre Jean-Claude Shoshi Bizimana wabwiye urukiko ko ikirego Mbarushimana yireguraho kitagira ibimenyetso n'ibihari kuri we n'ibimenyetso yise ko bidashinga. Mbarushimana yahise yongera asubirana ijambo maze avuga ko urubanza rurangiye mu buryo atifuzaga, ashaka kumvikanisha ko umucamanza yabamupfukiranye hari byinshi yashakaga kuvuga kuri urubanza. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yamwibukije ko igihe yamugeneye cyo kwisobanura cyarangiye. Mbarushimana yavuze ko asanga urubanza rupfundikiwe hakiri icyuho mu bibazo bidasubijwe birimo byo gushidikanya kuvuga ibyo afata ko binyuranye n'ukuri ku batanga buhamya n'ubushinjacyaha, ukuvuguruza no kuvuguruzanya n'ibindi. Umucamanza yongeye kumwibutsa ko biri mu nshingano z'urukiko kuzabisuzuma. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko bwamutwereye ibyaha bya Jenoside buvuga ko yabikoranye na leta kandi yari umuturage usanzwe, avuga ko uretse no kubikorana n'iyo leta atarakiri umukozi wayo, yasabye urukiko kuzita ku nyandiko mvugo zaturutse mu nkiko za Denmark kuko avuga ko ibizikubiyemo bivuguruzanya cyane n'ibyavugiwe mu Rwanda. Mbarushimana yavuze ko nta mpamvu n'imwe asanga yagombye kuba akurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Yavuze ko kuba mu Rwanda nta tegeko na rimwe ryateganyaga ibyaha n'ibihano igihe bivuga ko yakoreye ibyaha, ubwabyo byumvikanisha ko nta mpamvu y'urubanza. Yibukije ko mu 1978 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga hanakana kumira icyaha cya Jenoside, ariko ntirwashyira icyaha cya Jenoside mu mategeko yarwo. Umucamanza yamubwiye ko uretse Jenoside hari n'ibindi byaha aregwa. Mbarushimana yasubije ko byose biregerwa hamwe mu bimenyetso bimwe. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite ikimenyetso kimwe gusa cy'imvugo z'abatangabuhamya n'abatangamakuru. Yabwikomye ko bwaguretse inyandiko zabo maze wazita ibihimbano bikoranye ubuswa kuko ngo bamwe muri ba nyirizo nyandiko bageze mu rukiko barazihakana. Ku bihano umushinjacyaha yamusabiye byo gufungwa burundu mu ijambo rya nyuma Mbarushimana yateruye agira ati: "Uretse no kuvuga kuri ibyo bihano nk'uko abanyamategeko babigaragaje n'uko nanjye nabivuze ko nta mpamvu y'uru rubanza, urukiko rwabategeka gusubirana iyi myenda yabo bantije." Aho yavugaga impuzankano y'iroza iranga abagororwa, ngasubira mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimiye impande zombi ku gihe zimaze ziburana, avuga ko buri ruhande rwakoze icyo rwagombaga gukora kugeza urubanza rupfundikiwe. Yibukije ko kubera ubunini bw'urubanza ndetse n'ikiruhuko abacamanza bagiye kujyamo mu kwezi kwa munani, urubanza ruzatinda gusomwa. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. N'urubanza rupfundikiwe nyuma y'imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana wigeze kubaho umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yatangaje ko azasoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Burundi buri mu bihugu bitatu bya mbere bikenyeye ku isi, n'abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Ivyo biri mu cegeranyo c'igisata ca ONU kiraba ibijanye n'iterambere ku isi PNUD. Leta y'u Burundi imenyesha ko ibi bitigiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu kuyisahiriza mu migambi y'iterambere no kugwanya ubukene. Nivyo dushikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Icyo cyegeranyo cy'igisata cyawe ni ikijyanye n'iterambere ku isi PNUD cyerekana ko mu myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu bya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere byerekanwa mu byegeranyo bya PNUD kuva mu 1990 byama byisunga ibintu bitari bike. Harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka, urugero abanyagihugu bashyira abana babo mu mashuri n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba pinyuda bemeza kwibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezweko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nkuko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza umuhinga wa pinyuda ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ibyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere mu byerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi no gukora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabitira mbere giwe. Iyo raporo iravuga yuko ufo guteza imbere ya demokrasi, societe civile gatera imbere gushobora kuraba ibintu bitagenda neza kabishira imbere bwa biciriye mu biganire ama politique yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu France cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba ama politique atumya umuntu yitanga ibyo byose cyakamenye na vyifatamo bibaye ndagurika vyiye usanga bitera isibu ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi tuguteza imbere kimwe ivyereka hagateka kazema na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronka akazi abantu bose baronka kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa leta ihamagara yaberwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari bereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma habiterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza.
Personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza na baragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira.
Icambere cambere no kugira ama politique yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abari bo, hama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kuri abo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi, imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu marezo mu masiriko y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashirahamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe.
Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinyuda cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizuye ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uvuga ko uhangayishijwe nuko haheze amezi abiri uwo muryango utagira inama nshingamateka icabujije abashingamateka bashasha gutangura ibikorwa nuko igihugu cya Kenya kitaratora abagiserukira. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu guheze, ariko siko biri kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudani y'Epfo muri uwo muryango. Ivyo vyashikijwe n'utwara inama nshingamateka y'uwo muryango mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. Uwo nawe ni Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa YAC, Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka icenda bagiserukira. Ikindi naco no muri Sudani y'Epfo haracari ingorane kuko abashingamateka b'ico gihugu barahagaritswe na sentare y'uwo muryango. Ico gihugu casabwe gusubiramwo ariko nubu ntibirakunda, kandi murabizi ko iyo muryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. n'inkumugano uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana nabandi. Igihugu cha Sudani yepfo coco cyarije gutora abagiserukira ariko sentare y'uwo mujyango isangara amategeko atakurikijwe kuko bari bagenye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi babwirizwa gutogwa n'inama nshinga amateka y'igihugu. Iyo sentare yavuye itegeka ko amatora asubigwamo. Uwasanzwe ari umushikiranganji w'igihugu c'Uganda ajejwe ibibazo by'akarere ka Afrika y'ubuseruko avuga ko hari biriko biracererwa nk'amategeko yabwirizwa kuba yaratowe n'ibindi. Naho biruko yamenyesheje ko inama nshinga amateka ya EAC izotangura mu gihe ibihugu byose bihejeje gutora ababiserukira.
It is imperative to note the first session of the first meeting.
Ikindi nuko mwamenya ko inama nshinga amateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere cyangwa inama yayo ya mbere ari gutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka itanu. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutongwa ntibikunda kw'ivyo bikogwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe.
Without the presence of members from all partner states.
Bitekanire ko uzotwara iyo nama nshinga amateka azova mu gihugu cy'u Rwanda. Inama nshikiranganji yayase ifite icyizere ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya ategekanije uhitare ku munani z'ukwezi k'umunani kuza niyahera abashinga amateka bazoca bihutira gutora abaserukira ico gihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibindi bihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Tanzania n'Uganda byaramaze guheza gutora abo bashinga amateka. Sijya mbere iyo nama nshinga amateka ya yase iteba kujaho mu mwaka w'ibihumbi 2026 naho nyene iyo nama nshinga amateka yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo cy'amezi arenga 9. Nico gihe nyene byari byatumwe n'igihugu cha Kenya kitari bwatore abagiserukira gushika ubu amategeko agengwa umujyango n'abihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikorwa by'inama nshinga amateka y'uwo mujyango. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twati bafite kuri isaha yamara. Imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Jared Kushner, umukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akongera akaba ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yishuye mu mwiherero no muswa wa kabiri ibibazo vy'umugwi ujejwe ibibazo bijanye n'iperereza mu nama nshinga amateka. Ivyo birimwitoza kuvyuko nimba Uburusiya bwari bivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika umwaka uheze.
Twababwiye ko kandi mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi Leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu.
Ubwato bw'ingwano bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari ko bugenzura amazi yo mu kigobe cy'Abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'ingwano bw'igihugu cya Iran. Ivyo inyuma y'uko ubwo bwato bwegereye cyane ubwato bwa Amerika. Ivyo byemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika uno munsi kuwa kabiri.
Kuri wa kabiri kandi impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya Libya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu. Aya masezerano akaba yasinyiwe imbere y'umuhuza Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa.
Tundu Lissu, umushinga mateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania, yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afitiye umukuru w'igihugu John Magufuli mu kumwita ko ari umutegetsi atwaza agahotora. Tundu Lissu ayoboye abatavuga rumwe na leta mu nama nshinga mateka, akaba ayoboye urwego rw'abashingwa manza muri Tanzania, yahagaritswe mu ndwi iheze. Ivyo inyuma ko haye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yanebaguye perezida Magufuli yongera ridoga ku bwoba uri mu gihugu cyose. Kwenye nguru twabwiye ko abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike byagize n'abakekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bashyiriye uno munsi kuwa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali. Njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikirijwe na Fideni Yongabo,
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Murara haryana. Thank you.